mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo n'amagara y'abakenyezi n'abigeme, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kubigeme mamiliyoni n'amamiliyoni ku isi kuja mu myaka y'imiyabaga ntibizanana n'ihinduka ry'imibiri yabo byonyine, ahubwo bizanana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Bahura no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, gutwara inda batipfuza canke kwandura indwara zo mu bihimba by'irondoka. Umwigeme Doris yabo Nika aheruka mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi yari ihaye igikorwa cyo kugwanya ibyo bibazo abakobwa bahura navyo. Byongeye kuganira n'abanyeshuri n'abagenzi biwe mu mahuriro atandukanye, yarateguye ubuhinga bwa none app abigeme boronswa ko amakuru. Niyo mutumire mu kiganiro cyo muri aka kanya atubwire ibijyanye n'ubwo buhinga bushasha n'ibikorwa rimwe. Kuri mwebwe rero bakunzi b'Ijwi rya Amerika, mubona amwe mu makuru n'ibiganiro abigeme bakiri bato bakwiye kuronswa kugira ntibagire ibibazo n'ibihe. Rungika nimero zanyu tubahamagare, ni za zindi nyene telefone muhamagara ko ni 1 202 441 9931. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri isanga muri aka kanya. Kubigema mamiliyoni n'amamiliyoni ku isi kuja mu myaka y'imiyabaga ntibizanana n'ihinduka ry'imibiri yabo byonyine, ahubwo bizanana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abakiri bato abashitse mu myaka y'imiyabaga baca bahura no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, bakanatwara inda batipfuza, ahandi naho bakandura indwara nyinshi zo mu bihimba by'irondoka canke sida. ONU ivuga ko kenshi usanga biva ku kuba badafise amakuru akwiye, kandi ko n'abaronswa ayo makuru usanga bataronka abo bitura. Ukoronswa makuru akwiye birashigikiwe cyane n'umwigeme Dolinika Siyabo aheruka guhiganwa mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi. Muri iryo higanwa Dori yashize ahabona ubuhinga yateguye buzoba ihuriro ryo kuri telefone ngendanwa, icyo bita application mu mpunyapfunyo. Iryo huriro rifise uburyo n'ubuhinga bwo gukuronsa abigeme amakuru yerekeye imibiri yabo biciye mu nzandiko. Hazoba ko kandi uburyo bwo gushikira abaganga n'abahinga bitabagoye. Umwigeme Doli ahimiriza abigeme kumenya ibijanye n'imibiri yabo abicishije mu biganiro agirana n'abanyeshure mu bibanza bitandukanye, harimo no kuri za kaminuza na kaminuza y'Burundi. Dori aratuganiriza icyatumye atangura igikorwa cyo gufasha bagenzi biwe mu buryo butandukanye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muhamagare mushikirize ibibazo n'ibyumviro kuri bimwe mu biganiro canke impanuro mubona abakiri bato abigeme bakuye kuronswa abakiri bato muhamagare dimero ni yindi nyene yo guterera ibibazo n'ivyumviro ni rimwe kabiri 0 kabiri 4 4 rimwe 9 9 gatatu rimwe Dori nika rero niwe mutumire wacu nkuko twabivuze urahura komega Dori
Ego murakoze cyane Ryan ndakomeye namwe
Ego turashima Dori wiga kuri kaminuza y'uburongozi Leadership University ngahe Bujumbura turumva ko abanyeshuri bamwe bamwe muri za examen biriko bigenda neza
Ego ni sawa bigenda neza
Kandi rero twibutsa batwumva twari kumwe mu kiganiro mu ndwi iheze cyavuze kwishyira hamwe ry'abajeune ishyira hamwe Spears Connect aho ibujumura mu Burundi wifatanyije nabo kugira ngo bagufashe kwiteza imbere uno munsi twifuza kuganira ku bikorwa byawe bwite uriko urakora kugira ufashe abigeme imiyabaga urakoze kongera kwakira ubutumire bwacu duhere ku kibazo cerekeye ihiganwa rya mistake wagiyemwo kuba tarizi wosigura iryo ari ryo iryo higanwa n'ingene riba rimeze
ego mistake ni higanwa ryari rigenekewe ku migeme wese yaba ari hagati y'imyaka 17 na 23 intumbero y'iryo higanwa ryari ryo gushigikira umurundi kazi wese mu migambi yabo mu bijanye byerekeye ubumenyi bujanye n'iterambere ry'imashini Gari higanwa gateguwe n'ubushikiranganje bugaruka n'ibyo bita mu gifaransa ama post-tese bifatanyije n'ishyirahamwe ryitwa B-Hub Burundi Innovation Hub aho umwigeme wese yarazana proje yiwe bakamufasha kuyidevelopa aho twakurikiraniwe na Spears Connect iyo twari twavugiye ko ifontodi hete ego
ni byiza cyane muri iryo heganwa rero niho twumvise ko twamenye yuko uwashikirije ubwo buhinga tuhava tuvuga mu kanya kari imbere ariko mbere yaho yuko tuvuga ubwo buhinga we washikirije muri mistech ubwo buhinga bwa none bwa technology washikirije ushobora kutubwira icyatume wiyumvira gutangura ubwo buhinga washikirije iyo app y'amakuru yofasha abigeme kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo
ego jeno vuga yuko ikintu cyantumye niyumvira uwo mugambi wo gukoresha application ni inkuru navuga ko ari inkuru imbabaje yankoze ku mutima y'umukobwa yabana n'umuvyeyi wiwe abe ari se wiwe umwana yaragize ingorane umuvyeyi we akaguma muviola umwana ntabe akagumufata ku nguvu umwana nawe ntashobore kuronka uwo yitura kandi no mu ishuri kubona cyangwa n'ubumenyi buhagije ku byerekeye indwara zanzu ziciye mu bihimba byondoka ibyo byose bikaba ingorane kuri we ibyo byarankoze ku mutima ku buryo nyumviye ati kubera iki tutoja hamwe tugakora ikintu cyofasha ubwo rwaruka kugira ngo baronke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara zanzu ziciye mu bihimba byondoka kugira ngo baronke bashobore no kubaronke nabo bo kwitura
uyo mwana none iyo nkuru ibabaje cyane tubwiye uyo mwana yarafise imyaka ingahe yarakwituye yarakubwira ibyo bibazo ariko aracamwa aho umubyeyi we yamufata ku nguvu
oya yanyituye gusa ni nageze kuyimenya muntu ntiyashobora no kuronka uwo yitura kubera ko ni bimwe ubana n'umubyeyi ntubufise uwo muyaga nta mama we yarafise umva ntiyarafise uwo bayaga ngo muhe n'impanuro cyangwa uwo mukura muri ibyo bintu so
yarafise
imyaka 16
irababaje cyane rero uca wiyumvira ati abigeme nko muri iyo myaka barakwiye kuronswa amakuru barakwiye kuronka aho bashobora kwitura n'umuntu bashobora kwitura ku bibazo nk'ibyo tubwire rero ibyo bijyanye iryo huriro iyo application waciye wiyumvira rikora gute
ego ni nkuko mwabivuze ni application ifise ibice bine icyambere ni dutanga amasikre navuga ko inyigisho zijyanye n'indwara zanduye ziciye mu bimba by'irondoka kugira ngo ugo gwaruka rwacu ruzonye ubumenyi buhagije kuri izo ngwara kugira ngo ntibaze bagwe no mu sanganya muri kazoza. Mu gice cya kabiri naho hariho igice dutanga dufashe mu gice cyerekeye abigeme kibafasha kumenya ryari bazaja mu butinyanka na ryari bazobuvamo. Mu ncamake bibafasha guharura kugira ngo birinde gutwara inda batifuza kubera ko icyo ni ikibazo gikunda gushyikira kenshi abigeme. Ego.
Igice cya gatatu.
Igice cya gatatu naho ukoresha iryo huriro ashobora kuvugana n'umuganga cyangwa uwo bita umupsikologi ku ngorane zose baba bafite kubera ko kenshi na kenshi nk'umwigeme afite ingorane cyangwa ashaka kugenda nko kwipimisha dufate nk'indwara ya sida biramugora kugenda kuri ya centre kugira ko acatinya ko atangura kumutuma intoke cyangwa batangura kumuvuga. Twebwe muri iryo huriro turabaha icyo bita privacy bagahura n'uwo mudoktora tukabagira bakabonana cyangwa bakavugana kuri telefone akamuha amakonseye nimba ari kubonana bakabonana cyangwa mu psikologi akamufasha muri ibyo byose yaba yifuza. Ego.
Iryo huriro none dori nk'uko tuko turabivuga ni ihuriro riri ku telefone ngendanwa abantu bose muri iki gihe usanga umenga barafise amatelefone ariko nk'abari mu gihugu hagati bazoshobora gukoresha iyo application ubwo buhinga cyane cyane ku matelefone asanzwe abigeme ariko baragutega amatwi telefone isanzwe yari yose ubwo buhinga burashaka kuboneka.
Ego cyane gose nabonye mitwara biyumviriye hari icyo bitwa mu cyongereza USSD code aho badashobora kugira nk'akarorero nka kujya uraba amayinite ukagira etoile dufate nk'ijana hari igihe bakuzanira ibyo wifuza dore twebwe muri ubwo buhinga bwacu ihuriro badashobora kugira uko oya baca babazanira dufate nk'inyigisho cyangwa ari umuganga bakeneye kubonana nawe tugashobora kumuhuza bakavugana.
Ni ukuvuga ko ashyiramo izo nimero hama amakuru akaca yinjira muri telefone yiwe.
Ego cyane cyane muri bwa butelefone buto buto. Cyane cyane aba bafise izo telefone bashobora kugira gukoresha ubwo buhinga.
Murakoze cyane. None igikorwa cyo guhimiriza abigeme bakiri bato kumenya imibiri yabo woba uratangura kugikorana n'ayandi mashirahamwe canke leta nk'uko twumva wari muri iyo mistake yari yatunganyijwe na leta bobo uramaze kubegera ngo muganire nabo urabe ingene bo gufasha kumenyekanisha ubwo buhinga canke no kubushira habona.
Ego mugabo ko jewe ari nkitangura sindagira binini cyane gusa icyo nkora hari igihe mpora nkorana n'ishyirahamwe ryitwa Skora ni abanyeshuri biga kuri Université y'u Burundi biga ibintu bijyanye n'ubuganga n'ibindi byinshi. Turakorana tukaganiriza urwaruka na jewe ku bwanjye muranganira n'abo tungana cyane abo bari nabasumba gatoya tukaganira kugira ngo dushobore guterana ibyiyumviro kandi twigishane kuri izo ndwara.
Iyo application yibabwiye bayumva gute barayitegera barayishima?
Ego benshi barabitahura n'abandi ndagerageza kubasigurira bakabitahura. Ego
ni byiza cyane. None wiyumvira ko ubwo buhinga vuba tuzotangura kubona ku matelefone nka ryari?
Nifuza ko nko mu kwezi kwa gatanu ngo bwatanguye gukoreshwa.
Urakoze cyane Dolly gume ku murongo kino nk'uko ubizi ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine batangiye kuduhamagara bafise ibibazo bafise ibyiyumviro. Duhere ku witwa Ngoboka uraho neza?
Muraho neza.
Uri mu Rwanda wewe ndakuzi.
Umwaka mushya muhire kandi
twese
nduga kwijambo nk'ibisanzwe nyine ninjye muvugana Ngoboka. Ndabakunda cyane kandi n'ikintu cyane ndagikunda kandi radio nkayikunda cyane by'umwihariko. Ibintu byiza cyane ku muryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze cyane. ikibazo cy'umutumire
nibyo koko nuko twana bakurikiranye no kumbuga ndetse no kumara radio cyane amubwira nuko wenda nakomereza aho ngaho ndetse ahubwo nabagenzi be bangavu nabo bakabasha kuba batira ikirenge mu kiwe ukuri kumva nimba bire ari miliyoni irenga nkuko nabibonye ubu ndi kumva ko cyaba rwose ari igikorwa cyiza cyane arimo gukora n'abandi bamufatiyeho urugero nabo bakabasha gukora nk'ibyo akora uwo mutumirwa mwatuzaniye byaba ari igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda hari ikintu kimwe kijya kibaho bakitinya bakumva ko nta kintu bashoboye ariko burya iyo umuntu iyo bakoze buri wese iyo umuntu yakoze afite aho agera ku ntumbero kandi ndetse niyo ashaka kanayirenza bitewe n'umusaruro aba yatanze kandi n'ubushobozi n'imbaraga bafite ngo rero ndi kumva rwose icyo gikorwa ariho agikomerezeho urumva ni gahunda nziza cyane ntabwo umuntu yavuga ngo siyakoze yarakoze rwose tumuhaye ijana ku ijana
urakoze cyane
tumuhaye ijana ku ijana akomerezaho ndetse n'abandi bari hano mu Rwanda nabo babashe kumerezaho ngewe ndi mu karere ka Ngoma hano mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyerwa umudugudu Rema ya mbere ubundi bukaba benshi bazi ko ndi ambasaderi wa radiyo rya Amerika hano mu karere ka Ngoma
noneho Ngoboka zimwe mu mpanuro ubona abigeme b'abakobwa muri ako karere iwawe uwo bakwiye kuronka ni nk'izihe kugira ngo bifate neza bitware neza ntibagwe mu bibazo
urakoze cyane kwita ikibazo mbajije ubundi n'ubundi hano mu kazi ka Ngoma hari abashinzwe gukurikirana imikurire y'abakobwa ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi baba barabafasha myumvire ni ukuvuga ngo n'ubundi bagomba kubigisha gahunda nziza atari izo kujya mu ngeso mbi kurenzika abakobwa ni bamwe mu kintu cy'inzitizi gishobora kugenda kigongana n'amategeko cyane ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi ubwo usanga bari mu makoperative cyangwa mu dushyirahamwe ugasanga bari kwiteza imbere ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga afite nka miliyoni zirenga eshatu ndetse ugasanga natwe b'abahungu kuko n'ubundi ni ikigereranyo hano cy'abakobwa abakobwa wenda hari n'imishinga baba bita Imbuto Foundation ibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'indi bita Purani Rwanda Purani Rwanda rero n'Imbuto Foundation ni imishinga ikurikirana abakobwa cyane ugasanga rero bagenda biteza imbere muri karitsiye mu midugudu dutuyemo mu
ati rero bakwiye kwitura ayo ma foundation ya mashyirahamwe ajejwe abigena Ngoboka ndakeka telefone yacitse ariko nta kibazo reka tubandanye twakira uwitwa Claudie uraho neza duhamagaye urihe ga Claudie ibiganiro birabandanya turi ku mirongo migufi ya short wave ibiganiro nk'ibyo wari usanzwe wumviriza byose turacyari bashikiriza ntituragira kuri FM muri kino gihe ariko turafise imirongo myinshi kuri imirongo migufi ya short wave nk'uko uri kuratwumva muri iki gihe
n'ubwo by'iwawe cyangwa n'uburyo udakora muri leta urakoze
tubandanyiriza aho nyine Dolie ikibazo cyerekeye uburyo bizofata uburyo bwuko biragusaba kugira ngo urangize iki gikorwa cawe mu ishuri Claudie
muri uno mwanya aho ngeze naho ndi kunkora ibyo bita designing mu gukora iyi application mu kuyongera
kuyinonosora no kuyiheraheza neza mu kwitegura
ego harondera nabo twakorana ku buryo noza ndaronka nk'abanyandikira kubera izo nyigisho zizaba ziri mu Kirundi mu Gifaransa bishobotse no mu Cyongereza kugira ngo bose bashobobonera akajya ko kutahura izo nyigisho ego
none ku kuri leta nabo nyene uriyumvira kuja gukora nabo mu bushikiranganje kumbure bw'amagara y'abantu canke bushikiranganje bujejwe bujejwe abakiri bato abajene
ego uye ndiko ndakorana n'ubushikiranganje kugaruka bujejwe n'ama post tise nkaba mbonerana kaje nkaba ndiko ndipanga kuzokorana n'ubwo bushikiranganje bundi bujejwe ibyo bindi
amagara y'abantu
radijwe
rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turaganira n'umwigeme Doli Nika Siyabo aheruka mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi higanwa ryerekeye ubuhinga bwa none ugutera intege abigeme mu Burundi bari muri ico gisata akaba ariko aratwiganira rero bimwe mu bikorwa arimo byo kugerageza gufasha abigeme b'abarundi kazi kuronka amakuru akwiye kubijyanye n'ihinduka ry'imibiri yabo kubijyanye n'amakuru bakeneye kugira ngo nibagwe mu nsanganya zo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina kugwara indwara nyinshi zitandukanye mu gihe baba bariko baraja mu myaka y'imiyabaga dore tugarutse kuri ubwo buhinga butubwira ibindi mu bizoba biri muri ubwo buhinga bwa none kugira ngo abantu bategere neza iyo app yawe uri kurategura
ego ubwo hazaba hariho n'igice aho rwaruka rushobora gusangira ibyiyumviro rukavuga nk'ibyabashikiye kugira ngo n'undi ashobore kwigiraho kuri uwo mugenzi wiwe ego aho n'ufise ikibazo ashobora kukibaza kandi bazaba bafise n'uburenganzira bwo kubaza ikibazo ibyo bita anonymously kugira ngo
atamenye uwundi uwo ari we atakumenyana
ego kugira ngo ntihagire ico bikeka abandi cyanke ego
no kuvuga ko ni nka kujya kwa WhatsApp aho ugira ihuriro ry'abantu baganira
ego aho ibyo bita for home bagasangira ibyo baba baraciyemo ingorane baba baravuye nazo ego
no kuvuga ko abantu bafite nk'imyaka ingahe boshobora gutangura gutahura amakuru ari kuri iyo application yawe ubwo buhinga bwawe ni nk'umwigeme iyo bafite imyaka ingahe yotangura kuja kuri ubwo buhinga kuri wewe ubona
nani yumvire ko botangura ku myaka 15 kubera aho niho baba batanguye kwinjira mu byo bita
urakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone twakira abandi banywanyi duhaka ryo Pierre uratwumva halo Pierre
ndakumva
amahoro neza uherereye ga Pierre
ndi Kigali mu Rwanda
duga ku ijambo
banze bamwe kumutumi bagambaze ubu nk'abantu bazibanze kuri telefone bagenda gute nk'ubu bari nko mu ntara za ruguru barakunda kuba badafite amatelefone kosi bose ibyo bintu by'abasikira gute
yari yagerageje gusigura uko byogenda ariko nkigufise ku murongo ga Pierre zimwe mu mpanuro kumbure Doli ashobora gushyira kuri ubwo buhinga akiri karabunonosora neza ariko arabuheraheza abigeme abakobwa ubona amakuru n'impanuro bakwiye kuronswa akenshi bataronswa ari nk'izi
mbonye ko nyine byaza bigenda ngo bagasinya nk'abantu nyine nko ku mitumba bakaza barabigisha
nk'abaremesha kiyago ubona none abaremesha kiyago abajene cyangwa bakiri bato babitura iyo hari kibazo canke ubibona gute
nimwe nari mu barabitura ara barabara nyine bahaje
urakoze cyane reka duhaka ryo doli yasubiremwo ibijanye n'abari mu gihugu hagati mu kuronswa ayo makuru doli usubire usobanure gato abari mu gihugu hagati ingene bokoresha ubwo binga kuri telefone na telefone bashobora kuzironka ko kuburonka ko
ego murakoze nkuko nari nabivuze abadashobora kuronka iyo application kwa iyo muri telefone yabo n'iki telefone ngendanwa zabo bazabonera akajyo nimba bafite za telefone ntoya bazabonera akajyo ko gukoresha ubuhinga bwitwa USSD code aho bashobora kugira akanyenyeri nk'akarorero ijana bakaca babona inyigisho zitandukanye bashobora kuronka kugira ngo bamenye izo ndwara zimwe zimwe bagashobora no kuronka uburyo bwo kuvugana n'umuganga canke umupsikologi ku kibazo cyose baba bafise aho bashobora kugitura umwanya uwo ari wo wese baboneraho binashoboye iryo huriro ryateye imbere tuzoshobora no kuza turaduga dushikira abadafise izo telefone ngendanwa kugira ngo tubahe izo nyigisho nimba aricyo bafise babaza bakatubaza ego
ni byiza cyane twibutse ko Doli Nika Siyabo yiga kuri kaminuza y'u Burundi yitwa Leadership University ni ukuvuga ko ariko aranonosora ubumenyi bwiwe ashobora kuzotanga izo nyigisho mu minsi iri imbere reka tubandanye twakire n'uwitwa Juvenal Juvenal uraho neza
ariko na onda mahoro
mahoro mahoro
ego
uherereye he
ndi muranze aho mu gihugu cy'Uburundi
mvuga ku ijambo
ego iryo jambo nagombye gushikiriza kuri uyu mwigeme agomba kwigisha abandi bigemeye kunkurikiza izo guhuza ibitsina ku bakobwa bakiri bato bato halo
uyi turakumva
icyo nagombye gushikiriza ni uko ngaha mu gihugu cy'Uburundi ni ikibazo gihambaye cyane kuko mu Burundi mu mico yaho bafata ikibazo cyo guhuza ibitsina nk'ikibazo kitavugwa ariko umuntu wese uko abantu baremye icyo kibazo umuntu wese kiri muri we arabyumvira amaze kubyumva agashaka no kubikora ariko rero ingorane ihari ni uko mu Burundi icyo wonye ni ikibazo kigoye cyane ababyeyi ntibashobora kugurukira urwaruka ngo baganire bumve ingene bigenda inkurikizi mba icyo nicyo kibazo nyamukuru hama kandi kubera icyo kibazo mu miryango kiguma ari ikintu cy'ikinyegezwa abige makiri bato bato ntibaheza ngo buguruke bayage babaze baje no kwa muganga bamenye ingene ibintu byifashe donke bizitare uca bigira rero inkurikizi mbi cyane gose aca mboneraho gushimira uyu mwigeme asa n'uwagifashe mu minwe kugira yigishe bagenzi we ingene bo byifatamo nico nagombye gushikiriza
urakoze cyane Juvenal ngaho imurambya angerageje gukosora gato gusa mu byo bari bavuze ntari karigisha ibijyanye no guhuza ibitsina ari karigisha ari karagerageza gutanga amakuru ku bigeme batayaronswa ku bijyanye n'ihinduka ry'imibiri yabo ubutinya nka amakuru yerekeye amagara yabo n'ingene boronswa amakuru kugira ngo birinde kugwa mu ngorane nyinshi bakunze kugwamo kubera kutaronswa amakuru akwiye urakoze cyane Juvenal kuri icyo nyene mbere ko tuja umukucishura reka tubanze twakira uwundi munywanyi Jean Logan Jean uratwumva
Allo
amahoro neza Jean
wiriwe neza bavandimwe
uraho urakomeye
yego yego
duga ku ijambo
ndamukiriza umutumire herereye i Kigali indera hano bita ku mukwi reka manze mushimire uwo mwari kuri gahunda yatanguye kabisa ndumva ayizategura akazoza kabari bagenzi biwe ariko noneho nge nkakibagira nk'utuntu nka dutatu nta mwibariza cya mbere namubaza ese izo gahunda ziwe yatangiye hari ubundi bufasha abafite ku ruhande ikindi cya kabiri namubaza ese wenda ko tubona ibihugu byacu bya Afurika se cyangwa wenda nko muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari tubona ko abaturage benshi batuye mu cyaro kandi abaturage batuye mu cyaro nta makuru menshi baba bafite ahagije ku ikoranabuhanga se cyangwa n'abana ntago babona ubushobozi bwo kuganira n'ababyeyi babo kuko aribo ba mbere bagakwiye ko baba bafasha kugira ngo bamenye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ibonze bakanumvise ariko mubivuga mu Kirundi ubwo ngubwo bo yaba abategurira iki kugira ngo nabo wenda abantu batuye nko mu cyaro nabo bagire ubumenyi babibonaho noneho ikindi natwerezaho ntabwo wenda turabona ko bakunda kuvuga cyane ko ibintu byihohoterwa se cyangwa n'ibintu wenda bijyanye no gufata ku ngufu se cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo bikunda kuboneka ku bakobwa ariko no ku bahungu bijya bibaho cyane nkunda kubibona hano iwacu muri Kigali hari abo bita bashugamami nabo bashukisha abahungu wenda bitewe n'uko nta kintu baba bafite wenda mu buzima bakabashukisha amafaranga bakabashora mu busambanyi none bo yaba abafite ngamba cy'ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo
nk'igufise ka Jean abo bahungu kenshi usanga bariko bara nk'uko babivuze guhohoterwa nabo bashogamami abagore bakuze usanga abo bahungu kenshi bafite nk'imyaka ingahe
ni ukuvuga ngo urabona wenda cyane cyane bikunda kubera mu mashuri urabona wenda nk'umuntu uri mu ishuri wenda segonderi ni guhera ku myaka 13 wenda kugera kuri 25 ni ukuvuga ngo rero kuri icyo kigero baba bagezeho hari abana bamwe na bamwe baba bari ku mashuri ugasanga bahuye n'abo ngabo barabashutse bafiye mu busambanyi bakiri batoya ugasanga bahuye n'ibyo bibazo se bo wenda bafite ngamba ki nabo wenda nabo hari ikintu bazaba bafasha wenda nawe numvise ngo ari mu Burundi wenda nawe mu Burundi hari icyo wenda yaba abiziho wenda nimba ari no mu Gisagara wenda nawe yabajya abibona nabyo yatubwiraho nabo wenda nimba hari ingamba bafiteho kuko nabo nabo ibyo bibazo bakunda guhura nabyo cyane
urakoze cyane reka twumve ko mbure nabo nyine narabiyumvira afise umugambi reka twumve urakoze cyane Jean tugarutse ku mutumire wacu Dolly tugaruke kuri Juvenal yabajije ibijyanye n'abavyeyi na Jean arabigarutse ko gatonya atabavyeyi hari igihe usanga batemera kugira ibiganiro n'abana babo kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina canke ibintu bijanye n'ibihimba by'irondoka usanga umengo barabitinya ntibabivuga ni naco kibazo tukunze kumva kenshi iyo turiko turaganira n'abajeune canke abigeme cyane cyane bavuga bati ntibaronke ubwo buryo bwo kuganira n'abamama babo kuri wewe ubona biriko bigenda birahinduka canke biracari kwa kundi nyene usanga umenga umuvyeyi ntatinyuka umwana w'uwo mukobwa ngo amuganirize amuhe impanuro ni naho usanga n'ibibazo bitangura kwibonekeza aba bakobwa bakagwa mu ngorane
ego murakoze ku kibazo ibyo jeze nayo yavuze n'ibyo nade niyo nizo ngorane nyinshi nabonye kenshi dukunda guhura nabyo mu Burundi abavyeyi eka si n'abavyeyi gusa n'abigisha abarezi ntibarajijuka kugira ngo baganire n'ubwo rwaruka kw'izo ngwara zandura zishyira mu bihimba vy'irondoka eka n'ibindi vyinshi nico gituma twebwe urwaruka nitwe dukwiye kubihindura eka ni naco gituma niyumviye no kugira iryo huriro kugira ngo abo bataronka akaryo ko kuganira n'abo bavyeyi babo abavyeyi bakifise ingorane zo kuganira ntabwo rwaruka rwabo kw'izo ngwara zandura zishyira mu bihimba vy'irondoka batume baronka ubumenyi buhagije kuri iryo huriro kugira ngo no muri kazoza ntibaze bagoye mu nsanganya ngo bagere kwicuza byaramaze kuba
ego ariko kandi n'abavyeyi nabo nyine kumbure murahura nabo ngo mubagerageze kubaganiriza kuko ibyo biganiro hagati y'umwigeme na nyina we birakenewe cyane navyo nyine muragerageza ko ntibizo have byibagirwa ngo bishigwe ku ruhande ngo nukubera ngo bafise iyo application bobo nabo nyine muraba kebura
Ego ego cyane 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 abavyeyi abamama turabakebura kurizo ngorane kugira ngo bashobore kuganira nabo bana babo ntibogoma si benshi bonashobora kuronka ubwo buryo bihuriro si benshi bona bumenye nico gituma jewe kubwandi natanguye kuganira n'abavyeyi bamwe bamwe aho tugerageza kumvisha yuko bakwiye kuganira n'ubwo rwa rwabo naho bigoye ni kuneza y'abana babo bamwe bamwe barabitahura n'abandi urabona yuko bataba bakeneye kubivuga ko cyane kubera ko ari iki batakunda kubivuga ko
ni byiza cyane. Jean Logan yabajije ibijyanye n'ubufasha ufise kuri ico kibazo nyene uba wiyumvira kuzokora iki gikorwa umwanya wose ukagikora nk'akazi kawe ka misi yose canke ni igikorwa ukora uri gukora n'ibindi turazi kuri mu ishure urifuza kuzobikoramwo umwanya wose igihe cya misi yose canke ubikoraga Kenya. Yavuze kandi kubijanye n'amakuru y'abantu bo mu baruguru twavuze yuko ubuhinga bwawe busiguye neza yuko bushobora kubashikira kandi birazwi neza yuko ubunye no mu gihugu hagati abantu benshi mu mitumba usanga bafite amatelefone ubuhinga bwa none bwatangiye kumenyekana bwatangiye kugwira barashobora gutangura kubukoresha. Jean Logagaruka ku kibazo cerekeye ihohoterwa ry'abahungu naryo nyene riraba bo nabo nyene urabiyumvira bararonswa amakuru akwiye kugira ngo nabo nyene bagibaro nk'abo bitura bobo wumva gute?
Ego mu ncamake igihuriro sijye bigeme gusa ni ry'urwaruka rwose rw'u Burundi y'Abarwanda hose nicyo gituma babaha inyigisho zitandukanye kugira ngo baronke ubwo bumenyi buhagije kandi tukongera tukanabaha n'abo baganga canke abapsikologi babakurikirana babinonosoye kugira ngo nimba ari ingorane bafise abo bahungu canke uwo mwigeme wese arafise uwo yitura nimba ari ico ashaka gusangira n'abandi akakivuga kugira ngo bashobore kumufasha. Ego cane turabikorera kwivyo.
Ni vyiza cane gose. Richard ku murongo wa telefone turi kumwe.
Ego
amahoro mahoro
mahoro cane.
Kibazo canke icyumviro?
Ego ni ngomba kumera nk'ubaza ndabo nkabasanga mbagize abandi babaze ko navuga ni mu Burundi iraje ntabwo tuyikurikirana kera ntisa nivuga ikibazo cya mbere nagomba kubibaza nagomba kumenya ni gute ariko arabitegura ni gute abitegekanya kugira ngo bizobe ibintu bizayisikasi kuko numva ko ari umugambi navuga nti ufite akamaro hama kinini na sa n'ubuterano avuga ko ari icyiyumviro ni by'umugambi ufite akamaro ariko numva niba ko ari nk'umugambi wo kuri nivo liberal kuko uri kuraraba mu Burundi ibyo tuba tubiko turakenera n'ubwo nabyo biba birimwo mugabo niyaza ko iyo barenze bagira icyumviro cyo kwiyumviye icyo kwicyo cyo kugira icyo bafashije mu iterambere twite uko ari igihe usanga baba bari finanse cyangwa bafite uburyo nibaza yuko icyo umuntu yoheye ku muntu yoheye kuri nivo sosiyale kizumu noneho nayo nyine siyo yokwihutirwa cyane ahubwo gukoza lo nivo de leadership mu banyagihugu kuko urabona yuko tukiri ampeni su developpe none so progress est que d'être inefficace nshobora kuba ari inefficace kubera ko nkuba ariko aravuga ko azakoresha application ikyo urumva bisaba yuko habayeho telefone android peut-être sinzi ko kiko gitegurwa
oya yavuze ko telefone yavuze ko telefone yari yose byokunda
aho numva ari binatuma nubwo navuga nti naho nyine niba efikase nk'uko umuntu yaba avuga ati ikintu cyateguwe neza kuko imyiteguro teze guhera kuri iyo nivo navuga nti nivo zo hasi n'abahereye ku nivo navuga nti liberali kuko nk'ubu mwari kumubwira yuko mu gihugu gisa n'ikigo gitera imbere hamwe bari kubaronka umuriro mugabo yaza yuko umuriro ugerageje kwesima ni bike bike cyane ku buryo nawe ndi kuvuga umuriro niko mugambo y'agankuba ku buryo uhava usanga vera efikasite itaba niya cyane. Rero icyiyumviro cyanjye ngerageze kukivuga neza ni uko nogerageza kuvuga yuko aba bantu baba ariko biyumvira ibintu nkize ku gihugu niba herisuro niba do leadership kuko guhindura byimbere by'abantu kumenya situation turimo kubona ingorane zihari hama abajenesis tumuhoye bari ko bacha mu bajene twige kubona kumenya ko shaka guhindura la situation abantu baturimo tutarinze kugira icyo twononye tutarinze kutabanganya ibintu mugabo tugiye hamwe hama tukajya kuri niveau sociale aho tushobora kubyiyubakira by'ukuri dufashijwe navuga nti n'abajeje kubitunganya hama mu matwega kuri iyo niveau ribara liberale yaba ari kuravuga
Richard ariko ngerageje kumwunganira kandi araza kukwishyura ikibazo wenyine ariko si ukuvuga yuko umuntu afise impano yahawe n'uburyo ashobora gukemura ikibazo kiri muri sosiyete ikibazo kiri mu kibano atobikora ngo nukubera hari izindi ngorane zikwiye kubanza kuva mu nzira kuko impamvu twanateguye kino kiganiro nukubera twavuze yuko hariho ukutaronswa amakuru kubigeme kandi ugasanga baraguye mu ngorane none icyo kibazo cy'uko baguma bagwa mu ngorane zo kushurashuzwa canke zo kutegwa inda no kugwara indwara zo mu mibonano mpuzabitsina zo ibibazo bahura navyo mu kuhuza ibitsina ni ukuvuga ko icyo kibazo cyo tugishira ha ruhande ngo nukubera hari ibindi bibazo byinshi
ntabwo navuze ko tukogishyira ku ruhande navuze ko hari icyiyumvire kiza muga gishobora kuba inefikase kubera ko navuga ntibizo gishobora guhura n'intambamyi ikindi nacyo navuga nti haruguru navuga nti nk'amafaranga bagiye mu bintu nk'ibyo usanga umengo niko ntaraba donke kwetima amabe icyo umuntu aba akenera ntihakurya bavuga uti ngende gufata agacupa mugabo barayubusa niko nabifata niko namudekuraza n'icyumvire cyiza kuba afite icyo yiyumvira ku gihugu nk'umujene abenshi dufite ibyo twiyumvira abandi bafite ibyo biyumvira mugabo niko namudekuraza kuba yiyumvira ku Burundi ubwa mbere namero n'ikintu cyiza mugabo iriko yuko tugasangira icyo ariko kita nta priorite yego
ngo nibaza ko nzo gutumira kugira ngo uganirize abajene ngene bwo kwiteza imbere
Mwamukoze cyane kuko
urafite imigambi
umaze kwigeza izindi yumva ndabifite mugabo navuga nti ndavuga suke ya ibaye yino
urakoze cyane urakoze cyane Richard reka tubanze duhe dore akanya banza kwishura gira icyo avuze ku byo wavuze yavuga ko wavuze yuko hari ibibazo bikwiye kubanza gukemuka social leadership uburongozi bukene n'ibindi byinshi dore wowe bivuga kwiki
murambo barira sinatabye neza iki cyo
nibaza ko nibaza ko Richard wavuga yuko hakwiye kubanza gukemuka ibibazo bikomakomeye muri societe mbere yuko ngo tubanza kwiyumvira gukemura ibibazo nk'ibi biri kuragerageza gukemura kuri we ndumva ashaka kuvuga yuko twobanza kuronderera abajene ubuzi bakabanza bakava mu bukene no yabivuze nyene mu mpunyapfunyo ariko yashatse kuvuga yuko hari ibindi bibazo bikwiye kubanza kwitabwaho mbere yuko tuja mu bibazo nk'ibi
ego ndamutahura mugabo jewe kugira ndavyiyumvira nuko ugaruka mu bisanzwe uko rukura ibyo bakuriramwo biragatuma biragira inkurikizi muri kazoza kawe nico gituma jewe niyumviriye ku gufokasinga ndabivuze mu cyongereza
gushimika
kuri ku magara yabo kuko amagara nicyo kintu cya mbere gikomeye mu buzima bw'umuntu nta kubogira boshikira bijya bindi batameze bataragira neza amagara yabo
bivuze neza cyane nakoze
byose biri muri iyo personal development yabo
biri muri uko kwiteza imbere
ego biri muri ibyo bibateza imbere mugabo amagara yabo jewe niyo niyumviriye gushyigikira
ukorerako urakoze tubandanye ku murongo Thierry yihanganye araturindiriye Thierry ikibazo canke icyumvira
mahoro neza Oriane
mahoro
ego ndatangwe ndamutse umutumire Oriane nibaza muzanye icyumviro nk'icyo naho reka ugishyigikira ariko gusa no kuraba uburyo gikwamo kubera ko twarabibonye hari amashyirahamwe usanga yitaho icyo kibazo ku ruhara rw'abapfasoni ugasanga mugabo icyo kibazo niyo kiriko iki abantu bagihagurukiye kabona ko menga nta kintu kiriko kiravamo ahajewe narakiye mbere muri sensibilisation yigeze kuba mwishira hamwe kafobe n'ahandi hari ukuntu usanga iyo bano bantu bavuye hasi ngo bagende kuhimiriza unuze ugwaruka rwagiyeme bace babari bakavuye guhagwaruka rutararanga inyigisho zikomeye bace usanga guhagwaruka ahubwo ruhurosi nkawuzuye gutuma ruja muri bya bintu mbere ugasanga bamwe babiguyemo kubera ko babyumvise uko bikogwa anari rero hariho umugenzi yarahejeje kuvuga ngo bino bintu bitiye kuri bino kuri ano matelefone bo ano matelefone n'ibyo yari ahantu usanga hashobora kuboneka uwo muriro n'ibyo ariko yaba habayeho amakrebe nta kuntu nagomba mbaze mbere uwo muntu nta kuntu bikorera mu makrebe bagashyiraho amakrebe bakayashwiragiza mu gihugu iyo yegereye ubwo rwaruka ashobora kuba yegereye bo kugira bashobore kumenya n'ingene babayeho nibyo yari karabivuga ngo yashimye guhera ku magara dewe oriane niba doko bibangikanye nta kuntu bo bipfuma babibangikanye bikaba bibiri hakabaho kwiteza imbere kw'abakenye kw'abigeme hakaba n'uko dushobora kubafasha muri ubwo buryo bijanye n'amagara yabo kubera ko nibaza ko atubwiye ngo bashimikiye ku magara gusa harakuntu zo gusanga harimo agahaje ngomba kuja muri ya nzira mugenzanze yarahejeje kuvuga yararimo ariko ku byo bariko barakora agenda bateye integenda bashigikiye ni gake dukunze kubona abakenyezi bashobora kuyumvira imigambi nk'imvuga ko hari imigambi baraba burya bakwiye kuva hasi bakivugira kubera ko ni nabo benshi oriyane murakoze cyane
urakoze umugani wawe ni nabo benshi kandi niwe barahamagara ngo bashyikire kizi cyumviro ariko kubijanye n'icyo uvuze cyiza cyane cyuko bogira nk'iyo club bagahura bakaganira Dorira yavuze yuko kuri ubwo buhinga naho nyine hoba ihuriro ry'uko bahura bakaja hamwe bakavugana ibibazo byabo bakanaganira ego kumbure kuri wewe byo bavyiza bahuye Dori wewe ubona bishoboka yuko atari ni application atari n'ubu buhinga bwonyine wo bugize icyo cyumviro cya Thierry cyo kuja mu mashure mu mitumba kugira ayo ma club yukubonana maso mu yandi naco nyine cyo fasha uvyumvira kwiki
ego icyo cyumviro ni cyiza cyane ndanamushimira Thierry kubona agitanze nibaza ko ari kirimo muri bimwe twoshiramo kugira ngo bahure baronke izo nyigisho kandi nabo basangire nkuko yavuze tukagira aya maclub ego uwo mugambi nawe nkeneye kuzawukorera ko
abantu ntibaguma bahurira kuri izo mbuga ngurukana bumenyi izo mbuga z'ubuhinga bwa none gusa ugasanga benshi barakunze no kubyinuba kuko babona yuko bisanga byaratituye imigenderanire y'abantu ugasanga ntibakibonana ntibakiganira naco ne nico cyumvira cha Thierry cyo baciza cyane mugishizemo muri iyo application muri iyo huriro kugira ngo abantu babandanye bagira ikiyago maso mu yandi reka tumira mate turabandanya urakoze cyane Dori namwe bakunze bijwi rya Amerika turi kumwe
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri Kilo L 15,320 Kilo Hertz 15,765 na Kilo Hertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri Kilo Hertz 15,180 na Kilo Hertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri Kilo Hertz 15,460 na Kilo Hertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika Radio Yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga no ku Ijwi ry'Amerika umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi ni Dori Nika Siyabo umwigeme aheruka kuba mu higanwa rya Miss Tech, Miss Technology Burundi, akaba yihaye igikorwa cyo gufasha bagenzi biwe cyane cyane nabo aruta gato ababigeme kuronswa amakuru yerekeye imibiri yabo, ihinduka ry'imibiri yabo, amakuru yerekeye amagara yabo, kugira ngo nibagwe mu bibazo ibinabiriya nk'uko bivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abakiri bato benshi usanga imiyabaga baca mu bibazo bitandukanye iyo bagiye mu myaka y'imiyabaga, ugasanga baguye mu byo kuja mu gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, gutwazwa inda canke kwandura indwara zitandukanye, kubera ko usanga badafise amakuru akwiye kubijanye n'imibiri yabo, kuganirizwa nk'abana bakiri bato. Rero iyo bagiye muri iyo myaka ugasanga baguye mu bibazo bitandukanye. Umutumire wacu rero ni umwe mu bigeme Bujumbura mu Burundi ariko aragerageza kugwanya icyo kibazo mu kuganiriza bagenzi biwe mu mahuriro atandukanye, mbere akaba ariko ranategura ubuhinga bwa none icyo bita app application kuri telefone, aho abo bigeme bazoshobora guhura bagasangira amakuru, bagasangira ubumenyi kubijyanye n'imibiri yabo, bijyanye no gutinya nka indwara zitandukanye bo kwirinda n'ibindi byinshi byo kubafasha muri icyo muri ugo rwego. Dorinika Siyabo rero niwe turi kumwe, akaba ari umunyeshuri muri kaminuza Leadership University i Bujumbura mu Burundi, niwe turiko turaganira. Doli, kubijanye rero n'ikibazo cy'ukugwa mu ngorane ucabigeme, aha rimwe na rimwe hari abavuga yuko nabo nyine usanga aribo bita muri izo ngorane, ugasanga ahubwo ni nabo bashuka abahungu mu kuja muri izo ngorane. Wewe ubivuga kwike? Alo, Doli?
Ko yaba uri umwigeme cyangwa uri umusore, hari ibintu byinshi tuba dukwiye kumenya kandi tuba dukwiye no kwirinda. Nimba ubona ko icyo kintu uri kurajamwo atari cyo kandi gishobora kukugirira nabi muri kazoza, reka kukijamo ukurikire ibifite akamaro. Kuko ni kintu nabagira.
Hama kubigeme bagenzi bawe bo impanuro ubafitiye wobaha zobafasha mu buzima muri iki gikorwa urimwo ni nk'izi?
Icyo nababwira ni uko abigeme twebwe abigeme natwe tudashoboye, nidukure amaboko mu mpuzu, dukore ntihagire duce intege, kuko turashoboye cyane rwose. Ntacyo tudashoboye, naho waba ubona ko bigoye cyane ugahura n'ibigeragezo mu byo waba uri wowe ushaka gushika ko cyane ibyo uri kurakora byinshi, Imana ukwizera gushika aho ushikira imigambi yawe, kandi wirinde ibintu biguta mu ngorane. Ego se nicyo nabahanura, nicyo se nicyo tunasangira nabo.
Cyane cyane kubigeme usanga bumva umengo ntibashoboye, ugasanga bagiye kwitura abahungu cyangwa abagabo kugira ngo babafashe, ugasanga baguye muri bya bibazo kubera uko kutizera muri bo nyine. Ni impanuro nziza cyane. Tubandanye ku murongo, hari uwitwa David aturindiriye. David, uraho neza?
Muraho neza, tuje. Ndi David kuva i Kigali.
Mahoro mahoro. Ikibazo cyangwa icyumviro, telefone yawe n'ubwo itavuga neza, uduzijwi?
Yego, ndaduzijwi, ndi mu modokari. Igitekerezo nari mfite ni uko gukora muri izo application abigeme bashobora kwifashisha mu kumenya ubuzima bwaho, hakwiye no kwibangwa cyane cyane ku rubyiruko rw'abahungu. Muri mu masensibilizasiyo akorwa ntihakomeze kuba nk'ikintu twabona nka discrimination de genre, abantu bakabona ko ikibazo ari gifite abakobwa gusa kandi bagiterwa n'abasore n'abana. Nabona rero ko byaba byiza uwo mwigeme wakoze application ako kana gasosoye kugira ngo n'abahungu biyumve muri iyo kampanye yiwe, noneho ikibazo gifite gitangiwe gishakirwa umuti hamwe ko abakobwa icyarimwe. Ahanini naho ngaho jye numvaga, naho ndamushimiye cyane. Akandi kantu natozerezaho ni uko tuvuge nk'umuntu afite application cyangwa igitekerezo cyiza nk'icyo ari Burundi, bikwiye akwiye ko areba ko nta zindi initiative ziri mu karere nko muri South Africa, Kigali, Nairobi n'ahandi bagahuriza hamwe kubera ko kubera urujya n'uruza mu karere usanga ikibazo gishobora kuba kiri ahangaha kinaturuka ahandi mu bihugu bituranye. Ibyo byose bananifite.
Urakoze cyane David, urakoze. Ndoli turumva ko hari abagarutse kuri icyo kibazo cy'uko wari wanakivuze ko cy'uko hoba amakuru y'abahungu n'iy'abakobwa kuri application yawe. Icyo wasubiruka kitubwira neza niba bose iyo application bo ijya ko bakaronka amakuru, ariko kumbure uri kurashimika cyane kubigena.
Ego murakoze. Nkuko nanavuze izina ry'iyo application ni ihuriro, kandi iryo huriro nijya ukwaruka rwose, yaba umuhungu yaba umwigeme bose barafise ikaze ryo kuza kuri iryo huriro ngo baronke ubumenyi buhagije. Nta byo kuvuga ngo turiko dukorera ku bakobwa cyane. Ego abakobwa nibo barafisemo uruhare rwinshi, mugabo n'abahungu barafise ikaze kuri iryo huriro, barafise n'ikibanza.
David yavuze ku bijyanye no gukorana n'ayandi mashyirahamwe mu karere, uraciyumvira cyangwa kumbure coba kitokunda ko wewe application yawe wipfuza yuko yoba mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo abane mu gihugu hagati bashobore kuvyumva?
Nkuko nari nabivuze, nifuza yuko iryo huriro ryoba riri mu rurimi ikirimi cy'ikirundi, igifaransa, icyongereza, kugira ngo ishobore gukorwa muri East Africa yose. Itavuze nicyo ndagishyigikiye, ndiko ndarondera ingene nokorana n'abari hanze atari mu Burundi honyine cyangwa mu Rwanda n'ahandi, yaba Kenya, Tanzania. Ego
Doli, nagira ndakubaza ikibazo nkunze kubaza cyane abigemeye, ndabaronse nk'abatumire cyanke iyo bahamagaye. Turabandanya kubona yuko bibagora guhamagara ngo bashikirize ibyiyumviro byari kuba byiza cyane iyo bahamagaye, kumbure naho kuba ari ukuno kuguterera ibyiyumviro cyane no kukubaza ibibazo ntibahamagara. Wewe kuri wewe ubibona impamvu ziva kuki?
Kenshi na kenshi nibaza ko ari ubutinyangira ego cyane
namasoni
ugasanga ntibaronse nk'akanyangira nta ubizi cyangwa ntibashobore gushikirwa mu gutelefona. Mugabo icyo nobabwira ni uko umwigeme nawe nyine arafise ijambo, arashobora gutanga icyiyumviro cyiwe. Nabashaka no kubabwira ati bazoze bariyumvira kuza baratanga icyiyumviro cyangwa muri kino kiganiro, kuko ni ibintu bibigisha kandi ni ibintu by'akamaro.
Urakoze cyane rwose. Doli Nika Siyabo, umwigeme ariko aragerageza gufasha bagenzi biwe. Turagushimiye cyane rwose Doli kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe, byagufasha umwanya utari muke mu gihe uri mu bibazo mu ma examen urantunga. Rero turagushimiye cyane, ubandanye mu bikorwa urimo, tugutera intege. Abifuza kukuronka wababwira mu mwanya muto cyane telefone bashaka kukuronka ko haba ari kugushigikira, kugufasha, kugutera ibyumviro banunga bo kuronka ku iyihe nimero gadoli?
Ego ndashobora kundonka kuri ikimenyetso cyo guteranya 257 71 589 874.
Subiramo.
Ikimenyetso cyo guteranya 257 71 589 874.
Doli Nika Siyabo, turagushimiye cyane rwose. Turashimiye n'abagenzi bacu bose banywanye bijwi rya Amerika, mubandanya kuhamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Abafashije mu buhinga bw'ivyuma Patrick Deya na Geoffrey, turabashimiye cyane rwose. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, duherereze kuri kano karirimbo. Mwakoze mwese. Uyo ni Cynthia Niteka wo mu Rwanda, umuririmbyi w'umwigeme w'umunyarwandakazi muryohegwe. Iki gihugu canje mu
turashimiye mugenzi wacu Oriane itangishaka hije kudushikiriza